Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yagiye kwishikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese mu duteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa mbere itariki 14 y'ukwezi k'umunani mwaka w'2017 muri kumwe na Frederic Undikije.
Bena komeje mu gahanga bariko baracyakuza kumenya ubukungu bwa kanya katonya nyine nuko ingingo zose na namwe na atatu na guri.
Iyo numwe mu Barundi batandatu impunzi yo mu kambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania batewe n'abantu bataramenyekana. Iyi nkuru tukimwe n'indi nkuru yerekeye abarimyi mu ntara ya Mwinga badafise ikigega rusange cy'umwimbu turazigaruka ku mukanya kari imbere. Ariko imbere yaho reka tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Hosine Munezero. Mwaramutse neza Hosine, umwanya ni wawe.
Mwaramutse Frederic, mwaramutse namwe mwese tuzindukanye kuri Radio Ijwi ry'Amerika. Muherereye hose amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu gihugu cya Kenya, aho mu gisagara cya Kibera ku murwa mukuru wa Nairobi muri Kenya habaye ikoraniro kuri uyu w'Imana yatunganijwe na Raila Odinga hatavuga rumwe n'ubutegetsi aheruka gutsindwa amatora y'umukuru w'igihugu na Perezida Uhuru Kenyatta. Odinga yabwiye abanywanyi biwe bari bamwitabiye ko yazanywe no kubahoza ku bwicanyi bwahitanye abari mu myiyerekano yabaye inyuma yaho ibyavuye mu matora bitangarijwe. Odinga avuga ko abo bahiganywe bibye amatora bakongera bakaza kwica abantu babo, ibyo akavuga ko biva ku ngendo yo kudahana. Ibyo birego umuvugizi wa Perezida Kenyatta Manoa Esipisu avyamirira kure, akavuga ko intsinzi ya Perezida Kenyatta yemejwe n'abakurikiranye amatora baba bo mu gihugu canke abanyamahanga. Umurwa ujejwe agateye akazi na muntu muri Kenya waratangaje kuri uyu wa gatandatu ko abantu 24 basize ubuzima mu ntureka zakurikiye amatora bahitanywe n'amasasu yamijwe n'abapolisi mu makaritiye y'abanyagihugu bato bato muri Kenya. Ishyirahamwe rigezwa gutabara imbabare kwa huje naryo ritanga itigiri cy'abantu bashika ku 117 bakomeretse kuva ku munsi w'amatora. Muri Somalia umurwanyi akomeye yahoze ari umutegetsi mu muhari w'iterabwoba Al-Shabab yishikanye ku butegetsi bwa Somalia mu gitondo cyo kuri uyu w'Imana. Muktar Orobow Ali azwi ku izina rya Abu Mansur yabonanye n'abategetsi ba Somalia mu gisagara cya Abal mu bumanuko bushyira uburengero bwa Somalia aho yari yinyegeje. Robo yari afise abarwanyi bashika ku 400. Umutegetsi w'igisirikare cya Somalia muri ako karere akavuga ko yarakomeye kandi ko atari umuntu yirukanywe n'umuhari ya Al-Shabab. Amenyesha kandi ko bazogirana ibiganiro nawe bivuye ko gukorana nawe ari nguvu zikomeye mu gikorwa cyo kurwanya umuhari ya Al-Shabab. Mwamenya ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yemeye guha Robo amafaranga angana n'imiliyoni 5 z'amadolari kugira ave mu muhari Al-Shabab. Yamara Amerika yahavuye ihagarikwa mugambi mu mwaka w'2012 akaba yaciye ashigwa ku rutonde rw'abiyahuzi. Robo Ali yarahoze ari umuvugizi wa Al-Shabab yongera aba n'umukuru w'abarwanyi b'uwo muhari. Umuhanuzi wa Perezida Donald Trump mu bijanye n'umutekano mu gihugu avuga ko imishyamirano yaranzwe mu bwicanyi kuri uyu wa gatandatu muri leta ya Virginia mu gisagara cya Charlottesville isa n'igitero cy'abiyahuzi. Ibyo HR McMaster yabivugiye mu kiganiro yatanze mu kinyamakuru ABC cya Amerika avuga ko imodoka yasetse abari mu myiyerekano igahitana ubuzima bw'umwigeme w'imyaka 32 n'abashika kuri 19 bakomeretse ari igikorwa cy'ubwicanyi cyabonetse mu rwanko no kutihanganira abandi. Kuri w'Imana ibiro by'umukuru w'igihugu cya Amerika byasohoye itangazo rivuga ko Perezida Trump atera ibyatsi ibikorwa byose bibonekamo ububisha urwanko nk'ibyaranze imirwi yitirira ubutegetsi bw'abazungu KKK mu mfunyapfunyo, imirwi igendereye ibyiyumviro bya Nazi. Umuhari wa Adolf Hitler yahoze arongoye UDAG yakoze ihonyabwoka bw'abayahudi hamwe n'imirwi y'abanyamacakubiri. Iyo tangazo rikaba ryasohotse inyuma yaho habereye kunegura Perezida Trump bivuye ko mu gutera ibyatsi ubwo bubisha atadomye ku rutoke iyo migwi itere kwa bandi. Ngomenya kandi ko abapolisi babiri bahitanywe n'impanuka y'indege ya kajugujugu mu gihe bari mu gikorwa cyo guhagarika iyo mishamirano. Umukuru w'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere ka Korea ari mu rugendo muri ako karere mu gihe ariko harakorwa imyimenyerezo ya gisirikare ya Amerika hamwe na Korea y'Epfo. bivugwa ko ishobora gutuma imishamirano ya Korea ya Ruguru yiyongera. Ngomenya kandi ko Jordan Ford nako yavuze ko urugendo rwiwe muri ako karere rufise intumbero yo guhumuriza ibihugu vya Korea y'Epfo n'Ubuyapani bisanzwe bicuditse hamwe na Amerika kugira ntabe ukudatahura kumwe mu gihe hari ibikorwa bya gisirikare Amerika iri kirakorana n'Ubushinwa. Ni mu gihe kandi abategetsi mu gisirikare cya Amerika batangaje kuri uyu w'Imana ko atagutana mu mitwe guhari hagati ya Amerika na Korea ya Ruguru yamara ko hashobora kwaduka ingwano. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yateye ivyatsi ubwicanyi bwahitanye abakozi indwi b'umuhari Casque Blanc ujejwe gukingira agate y'akazi na muntu bwabereye mu ntara ya Idlib muri Siriya kuri uyu wa gatandatu. Heather Norworth, umuvugizi wa Departement ya Amerika, yatangaje ko ubwo bwicanyi bubabaje kandi buteye agahinda, avuga ko Amerika ihojeje imiryango yabo kandi yibaza ko ubutungane uzobatunganiriza. Icyo gitero cyakozwe n'abantu baje bitwaje ibirwanisho batamenyekanye. Gushika ubu akaba hatamurwa n'umwe uriyitirira icyo gitero. Intara ya Idlib isanzwe ari intara iribamwo abarwanyi b'umuhari Hayat Tahrir al-Sham. Uwo muhari uratera ivyatsi ubwo bwicanyi ukavuga ko ugiye gukora uburyo bwose kugira utuzaho bicanyi kandi ko ugiye gukingira abakozi b'iryo shirahamwe Casque Blanc rijejwe gukingira agateka kazi na muntu.
Urakoze hozine ku makuru uheje kudushikiriza. Impunzi z'Abarundi zigera kuri 6 nizo zakomerekejwe ikomeye mu mutwe no ku maguru n'abantu bataramenyekana mu ikambi ya Nduta muri Tanzania. Ubwo bugizi bwa nabi babaye ku munsi wa kane no ku munsi wa gatanu. Ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver, niyo nkuru ari mu gihugu cya Tanzania.
Impunzi z'Abarundi zakomerekejwe n'abantu bataramenyekana zigizwe n'abagabo batanu hamwe n'umugore umwe, bose baba mu mazone abiri ya mbere n'iya kabiri mu ikambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania. Bane muri abo batemwe bari bagiye kurondera inkwi zo guteka mu ishamba hanze y'ikambi, abandi babiri nabo bari basohotse bagiye guca ingero. Nk'uko umwe muri abo batemaguwe yabitwiganiye, bafise ibikomere byinshi mu mutwe, mu mugongo, hamwe no ku maguru.
Je na komeje mu gahanga bariko barashakuza komeje ubukozo bwaho akanya gatonya nyine nuko indi ngufu tuna namwe na atatu na buje ubwo ndo byagenze twatinze ukari tugenda gutoro dukuri hano na tugiye gutoro dukuri kuhura n'abana na mugamba hano bishanye bishamba bashobora gufata bamaze gufata rero baciye batubuha n'inyambo bashaje twarano mu ishamba bagashyira munsi y'ibiti ebe batubura bavuga ngo tukora kubiye kuyiba mu nyumbati yabo batuvuna ibyuma bari bafishe nibyo baje kubitisha n'ibipanga nyine bari bafishe nyine bagize maguru.
Umwe mu barongoye abandi muri ayo mazone avuga ko yishikiye kuraba aho bagwariye mu bitaro by'ikambi agasanga bararembye. Yemeza ko hari n'amakuru avuga ko bamwe muri abo batemaguwe hoba harimwo abari bagiye kwiba mu mirima.
Kinewe nababonye mu bitaro bari mu bitaro uwo munsi rero bari bafyemye abantu bashika bane, iyo bari bamutse mu gitanga cyo mu mutwe n'icyo ku bitugu, abandi bamutse n'icyo ku kuboko n'icyo ku kuguru, abandi bari batemagura mu mutwe. Icyo rero nacyasa abandi babiri nabo nyine babatemaguye mu bitugu hamwe no ku maboko, ngo batumwe n'abatanzaniya abahatu bana nibo babakenye babagiza ngo bagiye kusenya mu mashyamba yabo mugabo igihugu cya hirya no hino nubwo bivuga yuko abo baba babafashe nabo abo bantu bagiye kwiba. Inyinshi uri kwese nko kuri metero bitatu kugira uwo nyine ni ngombwa abantu bamara umunsi wose bagiye gusenya.
Ubundi nawe yavuganye n'Ijwi ry'Amerika yamenyesheje ko zimwe mu mpunzi zaciye zifatwa n'agashavu kubera ivyo vyabaye kuva kuwa kane gushika kuwa gatanu w'iyi ndwi maze zija kwihora, ariko igipolisi kiratabara.
Uko wese umuntu aramara cyangwa umuntu yabwiriranye yasabye yewe ibyo bintu bikunze kwiyabantu bari mu nzara ikagirwa ukingana yati bitegwa n'abasapu bitara amapanga zigena birirukana ngo ndetse abakozi bafata mu misozi polisi niyo yasabye yirukangira abagabo bagabo inyuma nta kindi kintu kigeze kivuga. kugwa
izo mpunzi z'abarundi zibabazwa nuko atamatohoza kugwa kugira ngo kwagirwa ko ari mu bakoze ubwo bugizi bwa nabi bwo gutema abantu afatwe maze abihanigwe ubu avuga ko ari neze n'impunzi zishika zitanu zimaze kwicwa muri ubwo buryo kuva umwaka utanguye
irate ubwoba cyane abantu bose ngaba bafite ubwoba ariyo n'abantu bavuga bati yewe bacha babaho gute guteka barabiheba guko namba koko babatezaje gusenya urumva kirakira ikibazo bana wa mama seza amashyirahamwe ngacyageza kuyitura kandi bashaka kugira abakiti kabo ni wabakenye nta kintu kiri bushobore gufasha wowe ni muke bwa mbere twitura ayo se yiti apuka bati wowe tutabonye abakenye turafasha iki tugaje cyane kuyitanya n'abakozi agashika gata tujye gutora ikita twari yo habishwe ndabaje kwiteza ibiga bitanu kuri kubera abapolisi kandi bahize kutubihanga yari yezi nta kindi nta kindi yakiri by'ubutunga biratakubwira ngo bari bagiye kugira ngo cyangwa ngo bishwe n'abarundi kuva yuko basi polisi ni kwa matoto kandi cyacyako cy'abarundi bahamye
izo mpunzi zibona ko umutekano wazo tubahirijwe maze zigasaba ko zokingirwa bikwiye mu kwezi guheze ayo kamya nduta yagendegwa n'intumwa z'umuhoza w'abarundi Benjamin Mukapa zimwe muri izo mpunzi zarashikirije ico kibazo c'umutekano muke maze zigira ko zisaba ko zokungururizwa ahandi ico gihe abaserukire igihugu ca Tanzania babijeje ko umutekano ugiye gucungerwa bikwiye muri iyo kambi hamwe no hanze yayo. Ikambi ya Nduta nirimwo impunzi z'abarundi nyinshi zirenga gato 226 mu gihe abandi bari inyarugusu na Mutenderi bose hamwe abahungiye mu gihugu cya Tanzania kuva mu mwaka w'2015 barenga gato 244. Bamwe muri bo bagera ku 15 barindiriye gutahukanwa kuko babyisabiye kugushaka kwabo. Pierre Clavier ni inkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Kubera ko badafite ikigega rusange hafi benshi mu banyagihugu bo ku mutumba wa Nyamarumba muri komine n'intara ya Muyinga bavuga ko babitse umwimbu mu mazu yabo. Abo banyagihugu bavuga ko umwimbu uhura n'impanuka nyinshi uhereye ku busuma, ugusesagura n'impanuka z'umucanwa. Basaba rero kuronswa ibigega hafi. Ni inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze ari mu Kirundo mu Burundi.
Umutumba wa Nyamarumba uri muri komine ya Muyinga ku birometero nka 2 uvuye ku mupaka w'u Burundi n'igihugu cya Tanzania. Abanyagihugu bo kuri uwo mutumba barahimirijwe nk'abandi mu byo kubitsa umwimbu, bavuga ko batahuye ariko bakagira ikibazo cyo kuronka aho babitsa hafi.
Ntibitworohera kubera urinda gusindira ikazo ugafata imitumba miremire aho bose nzi yuko umuntu ushaka kaza kuyitwubakira ngo ahe iwacu ntabwo tukorohera.
Ariko umva hariya mu kibogoye kuba ari kure twarayo imizigo biragoye uri kuyikurayo vyiza umenga natwe twayirondera n'iwacu kuko natwe turavunika rwose birenze. Hazaba nyine abafite uburyo nyine bwo kubisugumisa kaniye bakuguza mu nzu nyene
kugenda kutubica ariko bisaba uburyo udafise ikinga udutwara kudutangira impembo byo bavyiza yuko natwe ngo dukurikiranira kuno mutumba tukaronka ahantu tuza turabica.
Ingaruka ziraheze zikaba nyinshi uhereye ku busuma bwo mu mazu
cyane cyane n'abasuma mu nzu baca badutwara gasanga inzu bayihubuye cyane tugahira mu nzu
ikapaje nikuriye afite no kwikorera ngo ntware hariya mu kibogo yenyine abantu ndatwimbiye bashobatwitwarira batatu twaye naho ndaturiye n'Imana ibutumpaye
Mwitaheza tukanda, mkawini hotu tuwisa, tuwaheza tukwachasanga, wali mwaba adutuwa alikala mande hende. Hama wabi tutuwali, tukachatusanga, hamwe hamwe tuwaheza kutushila mwanzu ngene, kukulata, kutukovigia, tutawa tulishobo ya kubzi ikole. Haje mwulazi nae humusuma kadutuwa.
Ini ngaruka, nungusesa gura, chane chane yo haduse mwumvika no muke, hagati ya uwa kanyi, vanzirumito paskare, numukuru mutumba, nyamarumba.
Hiyo humu gabu watavugana numu udame. Umudama kaja nko kurima umugabo arashobora kubikura mu nza akagenda akabishora muwo mwanya twe natwe tugira ikibazo cyo kugira iki cyo kubumviriza hagati y'umugore n'umugabo kuko baba batabivuganye ko n'umudame nawe nyina arashobora kubigira ko ari abadame nkeka nk'ibintu by'inzoga cyangwa amatabi arashobora gucomagura ibintu mu nzu kuko bidafise ahantu biri kure yogenda kubitora ari cyagomba kubiranguza.
Umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Muyinga avuga ko abanyagihugu bahimirijwe bikwiye kubika umwimbu. Mpabase Jean Bel Kimasi, umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Muyinga avuga ko ikibazo cy'ibigega kiri mu ntara yose muri rusange.
Usanga hari nk'ikigega kimwe mu inzone aho biri, cyogasanga hari ibigega bibiri mu ikomine. Urumva yuko ivyo ntibiba bikwiye. Dufate ko bo bose umwimbu wubuzana akabushira muri icyo kigega, ntibaronka nawe wawushira. Gusa nuko bace bavuga bati bamwe baragenda bakawubikayo abandi nabo bakawugumiza mazi wabo. Naho kenshi usanga ukunda guhura n'impanuka y'ubusuma kuko ubusuma ntiburahera.
Asaba abasanzwe bafasha muri ico gisata kubandanya.
Abafashije kubaka ibigega tuna basaba umunsi kumbure nimba bafise uburyo busuma kandi bagafasha. Kumbure ni nk'izone ikarumwa nk'ibigega nka bibiri. Vya mitende kugira ngo n'imiburiburi naho batoba bose canke namwe batashirayo wose mugabo uja anye n'imbuto wowo bakawushirayo nayubundi biragoye yuko ikomine yose ironka ibigega bipfiye abanyagihugu bashaka gushya mu mbuso.
Guhimiriza kubitsa imyimbu byari bisanzwe bikogwa buri gihe abanyagihugu bimbuye, ariko inyuma y'imeshi iheze byarashizwemo ingufu gusumba uko byahora mu ntara z'uburaruko cyane cyane Kirundo na Muyinga zavuzwemo uruzuba rwinshi n'inzara. Imuyinga mu buraruko bushira buseruko bw'u Burundi, Jean Bosco ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Na amakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Naya bona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'impuru nyamukuru zo muri Afurika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku Ijwi ry'Amerika.
Tuibu senchuti mwese kumulika mwela wananya kumuliza iladio Ijwi ry'Amerika lisamina nilai Washington DC mu Kirundi na mu Kinyarwanda. Unahoni nanya ukwashikiza amakuru yerekeye ibibabaye mu mpera zindwi yaraye irangiye. Reka tuhere mu Burundi tukumirize mugenzi wacu Evariste Nzikobanya.
Kuri uyu w'Imana harangiye amatora y'amakomite nshingwabikorwa y'amashirahamwe y'umupira w'amaguru mu makomine agize igihugu. Ayo matora yabereye mu makomine 83 kujana 99 agize igihugu. Igituma hari ayandi makomine ayo matora atatunganijwe bisigurwa na Jeremy Manirakiza, umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi.
Nuvuye yuko ni mu ntumbero yuko umupira ushika mu makomine, ushika mu ntara zose. Hanyuma rero abo batowe nibo bazoca cyane cyane utogwa kuba prezida. Abo ba prezida batogwa bazoca baja hamwe n'abarongoye imigwi yo ya muri divizio ya gatatu mu ntara kugira ngo bazotore mu kwezi kwice mu ntango zo kwicenda tariki imwe cyangwa tariki zibiri abazoba barongoye amashyirahamwe y'intara mu mpira w'amaguru. Hanyuma nabo bakazoheza bagatora abazorongora ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi aho hazoba hari mu ntango zo kwica. Igituma muri ayo makomine amwamwe atamatora ariho nuko muri uwo mwaka uheze twaratunganije inkino z'umupira w'amaguru mu makomine, no kuvuga ikomine zitashoboye kuronka imigwi n'imiburiburi shika itandatu ntizemerewe kugira ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru. No kuvuga ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri komine riba rigizwe n'ama ekipe atandatu n'uvuga yuko abatashoboye gutunganya inkino ntangorane mu minsi iza nabo nyene umupira uzoteba ushikeho hanyuma batunganye inkino
munyamabanga nshingwa bikorwa mwishiramo ry'umupira w'amaguru mu Burundi avuga ko mwitorwa ry'abagize amakomite nshingwa bikorwa mu mashirahamwe y'umupira w'amaguru mu makomine igitsina gore kitibagiwe Jeremy Manirakiza avuga ko ari nakaryo ko gushinga imirwi y'abigeme ikina urukino rw'umupira w'amaguru ku rwego rw'amakomine
inama nshingwa bikorwa y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri komine igizwe n'abantu bane ni ukuvuga umukuru w'ishyirahamwe icegera ciwe ujeje gutunganya inkino n'umutekano hamwe n'ujejwe igisata cy'umupira w'abigeme urumva muri komiti yariyo yose hategerezwa kubaho umwigeme canke umufasoni
iyo migwi itandatu mwavuze ni y'abahungu gusa canke harimo nayo abigeme
oya iyo migwi itandatu urumva nihiganwa abigeme n'abahungu ntibashobora gukina muri championa imwe iyo migwi itandatu ni migwi y'abasore no kuvuga yuko mu gutangura ikintu cyose kigira intango mu gutanguza umupira w'amaguru mu championa twatanguje umupira championa y'abagabo hanyuma nibaza yuko kuko imigwi myinshi mu makomine y'abigeme ntiharagira kwiboneka ariko bukebuke ubu turiko tugira amashampiyona mu ntara nibaze yuko butebitebuke no mu makomine umupira w'abigeme uzokina
mu mupira w'amaguru kandi kuri uyu w'Imana ihiganwa ryo ku rwego rw'igihugu rihuza imigwi yo mu ntara y'abasore batarenze imyaka 16 yarigeze ku munsi wa 11 mu ntara z'ubumanuko n'uburengero bw'igihugu Rumonge watsinze Makamba 2 ku busa Mwaro yatsinze Bururi 1 ku busa Kayanza yanganije na Ngozi 1 ku kindi Muyinga yatsinze Kirundo 7 ku busa inge nimigwi irushanya mu manota mu bumanuko Rumonge ni ya mbere ifite amanota 16 n'ibitsindo 23 Makamba ni ya kabiri n'amanota 2 n'ibitsindo 4 Mwaro ni ya gatatu n'amanota 11 n'ide n'igibitsindo 8 Rutana ni ya kane ifite amanota 5 n'ide n'igibitsindo 3 Bururi ni ya gatanu n'amanota 5 n'ide n'igibitsindo 16 mu buraruko Muyinga ni ya mbere n'amanota 12 n'ibitsindo 11 Ngozi ni kabiri n'amanota 10 n'ibitsindo 6 ya gatatu ni Kayanza n'amanota 7 n'igitsindo 1 Kirundo ni ya nyuma ifise ubusa n'ide n'igitsindo 18 Evariste Nzikobanyanka Bujumbura Ijwi rya Amerika
Beka unaho tukubitire mu Rwanda tukumvirize mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda tubwire amakuru ya sport yo mu mpera zindwi twaraye turangije
Ejo ndi kwa gatandatu mu mpira w'amaguru ikipe y'igihugu ya Uganda yanyagiye ikipe y'igihugu y'u Rwanda amavubi ibitego bitatu byose ku busa uyu mukino wabereye ku kibuga kitiriwe Maria Mutagatifu Kitende mu mujyi wa Kampala ni mu rwego rw'icyiciro gisoza urugamba rwo gushakisha itike yo kwerekeza muri Kenya umwaka utaha mu gikombe cya Shan gihuza amakipe y'ibihugu ku bakinnyi basanzwe bakina muri shampiyona z'iwabo imisambi ya Uganda yarushije amavubi y'u Rwanda ku buryo budasubirwaho ibitego bibiri bya mbere byatsinzwe na Mudamiru Mutyaba mu gice cya mbere cy'umukino uwitwa Derek Sibambi niwe washyizemo icya gatatu cyo gusonga abanyarwanda no gukurira inzira ku murima umutoza wabo Antoine He ukomoka mu Budage Umukino wo kwishyura uzabera kuri stade ya Kigali I Nyamirambo kuri wa gatandatu tariki ya 19 muri uku kwezi kwa munani ikipe y'igihugu y'u Rwanda irasabwa kwishyura ibitego bitatu ndetse ikanarenzaho kugira ngo ibe yabona itike yo kujya muri Shan 2018 ibi bigaragara nk'inzozi nubwo mu mupira w'amaguru hakunze kuboneka ibisa n'ibitangaza tunyarukiye mu mukino wo gusiganwa ku magare muri gahunda y'irushanwa ngarukamwaka ry'igihugu Rwanda Cycling Cup ejo ndi kwa gatandatu hakinwe agace kitiriwe umuco Race for Culture abasiganwa bahagurutse igatuna mu karere ka Gicumbi berekeza mu mujyi wa Nyanza urugendo rw'ibirometero 137 waje ku isonga ni kabuhariwe Valence Bayisenga umunyarwanda ukina mu ikipe ya Tirol yo muri Autriche yakoresheje amasaha 4 iminota 35 n'amasegonda 59 uyu musore umaze kwegukana isiganwa Tour du Rwanda inshuro ebyiri zose arasobanura ibanga yakoresheje ngo ashobore gusiga abandi muri iri siganwa ry'umuco
Bashiramanga yananiwe tubonye kana niwe abakinnyi twa turi kumwe Ephraim na Rugamba ndabwira mushyira amagare imbere muhige uriya mwana ruberwa kuko yaramaze gusiga agashiramanga mumara kumufata ibindi ngenda bisoza ku murongo ntumugire ikibazo barakora n'imbaraga zabo zirarangira nanye nsigarane confidence z'uko ku murongo ngomba kubisoza neza
muri risiganwa kandi ingibi n'abakobwa nabo baraserutse nkuko bisanzwe batangiriye ku giti cy'inyoni basoreza mu mujyi wa Nyanza. Wabaye wa mbere mu ngimbi ni Yves Nkurunziza ukinira ikipe ya Benediction mu karere ka Rubavu. Ni Rere Saverine wo mu ikipe ya Miss Sportif y'u Rwamagana akaba ari na mushiki wa Valence Ndayisenga niwe watsinze irisiganwa mu cyiciro cy'abakobwa. Igice gikurikiraho muri Rwanda Cycling Cup giteganyijwe mu kwezi gutaha kwa cyenda. Muri icyo gice cyiswe Central Challenge abasiganwa bazaturuka i Nyamata mu Bugesera berekeza i Muhanga mu ntara y'Amajyepfo. Yari Claude Munyandinda, Kigali.
Ijwi rya Amerika rigiye kwashikiriza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Twumvirize ijambo ry'intangamarara ryerekeye imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarakeje abanyarwanda ku ruhare bagize mu mahoro mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye ku itariki 4 z'ukwezi k'8. Abanyarwanda barenga imiliyoni 6,600,000 batoye Paul Kagame nk'uko vyibonekeje mu biharuro vyashikirijwe icese naho ico gitigiri gisa n'ikirengeye ku bimenyeshwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abantu barenga gatoyi 80,000 nibo batoye abakandida batavuga rumwe na leta. Leta y'u Rwanda yatangaje ko igitigiri cy'abitavye amatora cabaye 97 n'ibice 6%. Yamara Amerika ivuga ko amatora atakurikije ibisabwa ku vyerekeye demokrasi. Umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Heather Nauert, avuga ko batewe impungenge n'ibitagenze neza vyibonekeje mu matora. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarahayagije itangazamakuru mu Rwanda kuko gene ryatangaje amakuru ku mwidogo wa bamwe mu bakandida n'abanyagihugu bavuga ko baburabujwe mu kiringo cyo kwiyamamaza. Amerika irahayagiza kandi abanyagihugu basanzwe umugwi w'igihugu ujejwe gutegura amatora n'abategetsi ba leta kuba baravuze batarya umunwa hamwe no kwishyura ku vyidogewe mu kiringo cyo kwiyamamaza. Umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Heather Nauert, amenyesha ko bahayagiza impari zabaye hagati y'abakandida zerekanywe kuri televiziyo. Yamara bavuga ko iyo abandi bakandida bari kurekurirwa kugira uruhara muri izo mpari byari kugirira akamaro kurushiriza abatora. Amerika iracyafise impungenge ku kudakorera habona ku vyerekeye ibisabwa kugira abarondera kuba abakandida bamenyekane. Amerika yizeye ko itegeko rishasha ritegekanye ivyerekeye amatora vyitezwe ko riharigwa ko mu nama y'imirije y'inama nshingamateka rizotomora ibintu kurushiriza imbere y'amatora y'abashingamateka yo mu mwaka uza w'2018. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitangaza ko ku ntwaro ya Perezida Paul Kagame u Rwanda rwagize intambwe zikomeye mu vyerekeye butunzi ko yamara uburenganzira bw'abanyagihugu n'ubwigenge bw'itangazamakuru bitubahirijwe. Amashirahamwe aharanira agateka ka muntu avuga ko leta yakoresheje ububasha bwayo hakoreshejwe ikandamizwa rikomeye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirerekana ko zitashimishijwe n'ihindurwa ry'ibwirizwa shingiro hamwe n'ingingo ya Perezida Kagame yo kurondera kwitoza mu kiringo kigira gatatu. Amerika isaba Leta y'u Rwanda gushyiraho uburyo butuma amashirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki n'imigambwe bishobora kugira uruhara mu matora atatera bwo bari habaye amatora akubahiriza mu by'ukuri ibyifuzo by'abanyagihugu. Amerika iri kumwe n'abanyarwanda mu twigoro twabo twukubaka inzego zikomeye za demokrasi atawe zikumira kugira bitume haba umutekano, demokrasi n'iterambere byo mu gihe kirekire kiri imbere kuri bose.
Iyo yari jambo ry'intangamarara ry'abashikiriza imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Mshuti mwese mukundi radio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha tuboneho kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu ngabo y'izoma hamwe na Fatukarara yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikro mari kumwe na Frederic Monikije amakuru nayo mwashikirijwe na Rosine Munezero mwakoze kudutega amatwi mugira amahoro n'umunsi mwiza.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.